Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 21 Nyandagaro umwaka 2024 njuti namwe bagenzi mwashimye gukurikira radio Inzamba agateka kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye ryasango ry'amakuru mu Kirundi nayo akaba aza kubagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Ishyirahamwe mpuzamakungu Amnesty International imenyesha yuko muri imyaka n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amaze ashyize ku butegetsi ihohoterwa ry'abari mashyirahamwe aharanira agati y'akazi na muntu abamenyesha makuru n'abari mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ritigeze rihagarara. Ibi biri mu cegeranyo c'ubushakashatsi iryo shyirahamwe mpuzamakungu ryashyize ahabona uno munsi kuwa gatatu. Muraza kubyumva muri ano makuru. Umugwi Sente hajejwe agati y'akazi na muntu kuri no kabiri waragendeye agashoka hoze isoko nkuru ya Bujumbura bita Sogemac. Sixte Vinyini Muraba akaba yamenyesheje yuko basanze ako gashoka adashemeye. Yamara amashyirahamwe aharanira agati y'akazi na muntu babona ko impinga ikiri ndende bagasaba umugwi Sente kugendera amabohero atandukanye mu gihugu afungiwemo abantu bafungiwe ubusa. Amashyirahamwe 19 adaharanira inyungu za politiki asaba leta ya Tanzania kwisubirako igahagarika ingingo yo gushaka gutahukana ku nguvu impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania. Tukabikorera kifadikanya na leta y'u Burundi n'ishyirahamwe gitaye impunzi Hazel. Ibyo biri mu rwandiko ayo mashyirahamwe yasohoye akabasaba n'ibihugu bigize umuryango w'akarere ka Afurika y'ubuseruko cyo kimwe n'amashyirahamwe atandukanye kugondoza igihugu cya Tanzania ngo cisubireko kuri iyo ngingo. Kwari guca ku mayange mu kanya tutubabwira ido nido yano makuru.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kuramutsa nongera ndabayikaze ano makuru tuyahere kuri ino nkuru iciye ku masonga ivugwa mu gisata kijanye n'umutekano muke. Umutamakazi yitwa Angela Tungimana w'imyaka 83 yaba mu kibanza cy'abatejwe izabo cyahitwa Kunganji ni ku mutumba Bwiza zone Cumba muri komini n'intara Muyinga yiciwe mu nziwe anizwe n'abantu bataramenyekana nk'uko amakuru atangwa n'intwaro aho muri zone Cumba abimenyesha. Ayo makuru akavuga ko uno munsi mu gatondo ariho ikiziga cyo munyokuru casangwa mu nzu ngo akaba yaheruka kuboneka ku munsi w'Imana nk'uko ayo makuru abandanya bivuga. Abashitse bo mutamakazi yaba ngo basanze inzu yugaye n'igufuri ariko idirisha ryuguruye. Umukuru wa zone Cumba Shabani Nimubona avuga ko abamwishe baba munigishije impuzu yari yambaye akaba yoba yazize udufaranga dushika ibihumbi amajana atandatu yari yagurishije agatongo. Umutamakazi atunga Imana akaba yibana wenyine muri iyo nzu. Uwo murongozi akamenyesha ko inyamiramabi zatanguye amatohoza kugira ngo hamenyekane abakoze iryo bara. Tuandaniza na makuru mu gisata kijanye na yate akazi na muntu ibikorwa by'iterabwoba kuburabuzwa guhagarikwa no gufungwa imanza za ngondagonde biraba abanira gata akazi na muntu abamenyesha makuru na migambwe itavuga rumwe na leta ngo ntibyigeze bihagarara muri iyi myaka ine. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amaze ari ku butegetsi bivugwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu Amnesty International mu cegeranyo c'ubushakashatsi cyazabona kuri uno munsi wa gatatu. Kubwa Rachel Nicholson umushakashatsi muri iryo shyirahamwe mu karere ka Afurika yo mu buseruko naho umukuru w'igihugu yagumye yemera ibintu byiza gusa muri kibuza ko abahanira gatya kazi na muntu babandanya gukurikiranwa bahogwa akazi kabo kurikira.
Nous avons vu pendant ces quatre dernières années, oui, des causes d'espoir.
Kosatiye kuri imyaka ine kubera twari twagize icyizere ariko amajambo dusanga arimo uruhendo kuko yavuga ko ibijyanye no gushikiriza izimviro bigiye kubahirizwa mu gihugu. Ikindi twabonye nuko hari abantu benshi bagumye bafungwa bongera bari kugwa. Igihe cyose tubonye umuntu arekuwe twagira icyizere yuko ibintu bigiye guhinduka. Ariko siko namba kuko twasanze gufunga abantu ari ikigwanisho gikoreshwa mu kurumya abantu. Muri iki cegeranyo tuributsa ifungwa ry'abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru Iwacu Ganestori n'ibitanga na Jean-Marie Rukuki bari basanzwe mu ibohero igihe yimikwa baca bari kugwa mu mwaka wa mbere w'ubutegetsi bwiwe. Muri ico gihe nyene twarabonye abandi bahagaritswe nka Tony Germain Nkina, umushingamateka Fabien Kijyanino. Mu nyuma habandanyijwe hafungwa abandi nka Florian Irangabiye abaharanira agateka kazi na muntu batanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Ihagarikwa ry'abantu bitavye n'abatunganije uruganda rw'inyigisho mu ntara ya Gitega. Urutonde ni rurerure sintanze uburero bwose.
J'ai pas donné tous les exemples qui sont contenus dans ce document. Ces cas démontrent que
Gubururero kose burerekana neza yuko harimo ukutihanganirana ujanye no gushikiriza ivyumviro. Ntivyumvikana ingene umuntu afungwa kubera ivyo yavuze haba mu ibanga canke ku mugaragaro. Muri ico cegeranyo twatanze n'inyishu zimwe zimwe. Harimo ubwa mbere gukuraho ingingo zikurikirana abaharanira agateka ka muntu n'abamenyesha makuru bagera kuri 12 baciriwe urubanza batarinze kumvirizwa. Kubara akaryo keza ko gusubira kugurura ibijyanye no kwishira no kwizana mu Burundi. Ikindi dusaba nuko hobaho ibiganiro hagati ya leta n'abamenyesha makuru mu bijyanye n'itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha makuru mu Burundi. Twongera dusaba leta kubahiriza uburenganzira bwo gushikiriza amakuru mu migambi yayo yose.
La liberté d'expression dans toutes ses actions.
Tugiri mu gisata kijyanye na gatoya ka zina muntu inyuma yaho radio Inzamba ivugiye uko abanyororo bafungiwe mu gasho ka Sojemake ahoze isoko nkuru ya Bujumbura amerewe nabi umugwi serendihaje ujejwe gatoya ka zina muntu waciye wagendera kuri uno munsi wa kabiri. 60 Vinini muri abarongoye uwo mugwi avuga ko basanze ako gasho kadashemeye bikwiye ko koko gakogwa neza kugira ngo abapfungiwe bumve yuko bafashwe nk'abantu tegamatswe.
Oya matera mke ntatwabonye gusa siheza siheza kuko ntihafite amadirisha hasa n'ahantu hatabona. Nico gituma twashe dufata umwanya kugira tuje kuraba uhatwara twongere tugire no n'utwara akarere kose k'igisagara ka Bujumbura ku bijanye n'igipolisi ko bogerageza ahajya ahantu icyo kimwe n'ahandi twari twabonye ko bohasubiramwo kugira ngo barabe yuko hashobora kuba ahantu abantu agateka kabo kaguma kubahirije.
Ariko rero uwo mugwi waciyiboneraho akaryo ko gusuzuma ko ubundi busho bwo mu gisagara cha Bujumbura CNDH kaba uno munsi yari kuja abantu 28 harimo abana 23 batarashikana imyaka yo gupfungwa. 60 Vinyi ni muraba akavuga ko abo bose barekuwe kubera ibyaha bafatiwe bitarikwiye kubipfungirwa. Akavuga ko bemeranije n'abarongoye ivyo bigo gutorera umuti w'uko bene abo bantu batosubira gufatwa agasakisaki n'ubunyene twumvirize. 60 Vinyi ni muraba
cyane idehashi yagendeye ibice bino yagendeye muri Sojemak aho yashoboye kuronka kubona umwana umwe yarekuwe hanyuma ikija Buyenzi. Buyenzi naho nyine hari abashika kuri babiri barekuwe hanyuma tucatuja no mu Bwiza naho nyene hariho abantu batatu barekuye. Hanyuma tuhejeje aho twaciye tuja muri BCR kuko batubwira ko ariho bazanye n'abari bari kuri Sojimac. Hanyuma kuri BCR ho harekuwe abantu bashika 71 kandi muri abo tuvuge ko harimo abaminere b'abakobwa bashika kuri 2 n'abaminere b'abahungu bashika kuri 23. Utwana tujya tuba tubeswe n'ababyeyi babo 4 abagore 11 hamwe n'abagabo 13. aba barekugwa kuko hariho abasanga bagirizwa ibyaha bito bito dufate nk'abaje bagira urudandazwa rutarikuwe n'amategeko aba ariko baratembera badafite impapuro zibaranga n'abandi baba bafatiwe utuntu duto duto ku buryo twebwe tubona yuko bitaba bikwiye ko barinda gufungwa hariho nabo usanga banyoye inzoga hanyuma ukashumenya ko amategeko avuga ko umuntu atarenza amasaha 24 afunzwe mu gihe aba yaborewe twakubonye cyane cyane kuri bijyanye n'abana kuko murumva ko twasanze abana benshi bafashwe turemeranya yuko bagerageza kwiga umuti w'iki kibazo cy'abana usanga bari mu ibarabara bari kubadandaza kandi bitarikuwe n'amategeko hamwe n'aba bagore nyine kuko urabona hari abagore benshi basembereza ibintu kandi bakaba barababujije kuguma batembereza mu bisaro nk'ikibanza mugabo abo twashoboye kuvugana twavuganye ko ho kwigwa umuti utorera umuti kuhereye ku mizi kugira ngo iki kibazo gishobore gutora inyishu neza bidasubira kwigarukira.
Ishyirahamwe ry'ugwaruka rirwanya amabi ajena rirashima iyo ntambwe y'umugwi CNDH yo kurekuza bamwe mu bapfungwa mu buryo butandukanye. Jean Nduwimana rirongoye asaba kwiryosekeza ryobandanya mu yandi mabohero atandukanye mu gihugu kubwiwe ngo abaritwamwo abantu bapfunzwe hawunyanzwe agateka kazi na muntu ahamagarira umugwi CNDH gukora neza ibyo usabwa mu bijyanye no kubahiriza no kuraba ko agateka kazi na muntu kubahirijwe. Twumvirize Jean Nduwimana.
Twanezerewe cyane aho tuboneye ujya mu gwiye kubahiriza agateka ka kiremwa muntu CNDH uri kurafata ya mbere mu kuja kuraba abantu barenganywa kandi ucusaba bagasohoka. Ni byiza abantu basohotse 78 mu gisagara cya Bujumbura ntibakwiye si ukuvuga ko aribo barenganijwe gusa. Icyo dusaba rero ni uko CNDH yo izinduke cyo mu gitondo kugira nk'uko nyine mu gihugu hagati mu ma province hariya niho abarenganywa biraye mu ma province hariya mu maprizo ya ruguru hariya hariya ku busoko hariya maprizo yegereye ku busoko hariya hatabona. Ni byiza ko bogenda yo bakaraba ikintu ku kindi dossier ku dossier abo basanze bari dari regularite bagaca basaba bakabasohora ubwo nyene atakirinze gusabwa kuko agateka kakiremwa muntu nuko gacungegwa nta bundi buryo buba buriho bwo gukora kuri CNDH atari uguhagararira agateka kakiremwa muntu cyane cyane agateka k'abapfunzwe. Abapfunzwe no munsi mu Burundi bamerewe nabi cyane. Abapfunzwe ntibafungura ntibivuza nicyo gituma mwishyiramo ajina dusaba dushimitse yuko abantu bose barenganywa bapfungiwe ubusa atacamira hari n'abataronka kibagemurira hari n'abataronka n'urubanza badacirwa urubanza hari n'abacira urubanza baguma abo bose sende hashisabe bapfeyo bapfeyo basubire mu miryango yabo guteza imbere ingo zabo baje guteza imbere igihugu. Rero dusaba dushimitse yuko uwo mugwi sende hash uwo gondoza leta ugakurayo n'abandi.
Inzamba
tandukiri gisata kijanye na magara y'abantu abakenyezi badandariza ivyamwe mu isoko rikuru rya Makamba impande yahegeranizwa imyanda iva muri iryo soko baratabariza ko atagikozwe vuba bashobora kwandura indwara ziturutse ku isuku rike. Uretse iyo myanda ngo haravugwa ibura ry'utuzu twa sugumwe bigatuma bamwe mu barirema baja kwihagarika muri iyo micafu basaba kugururizwa mu kindi kibanza. Abajejwe intwaro muri iyo soko bavuga ko abo bakenyezi banse kuja gucururiza mu kibanza baberetse. N'inkuru ya Janvier Habarugira.
Nkuko bivugwa n'abo bakenyezi badandariza ivyamwa hafi y'ikibanza cegerenzwamwo imicafu iva muri iryo soko atagikozwe indwara zitandukanye ziturutse ku isuku rike zishobora kubabangamira hamwe n'abakiriya babo. Bavuga ko uretse ko bashobora gufatwa n'iziva ku isuku rike muri zifatira mu ihemero zishobora kubabangamira hamwe n'abakiriya babo biturutse ku munuko utuka kuri iyo micafu hongeye ko hari n'abahiyagarika. Abakenyezi basanzwe ahanini badandaza ivyamwa vy'imihwi n'amavoka bavuga ko hari n'abavyiherereza aho nyene naho urusazi ruguma rudumako. Bakavuga kandi ko barishe amafaranga 10,000 atangwa ku mwaka y'ikibanza, hongeye ko n'amafaranga 500,000 batara ku munsi w'isoko, ariko ngo aho kubaha ikibanza mu isoko nkuru ya Makamba, komine yaciye ibarungika mu isoko rishasha ya Nyaburumba, aho naho ngo nta baguzi baronka, kandi ubwo rudandaza ariko rubatungiye imiryango. Basaba kuroswa n'imiburiburi ikindi kibanza inyuma y'iryo soko rikuru rya Makamba, ariko batagiye kure yaryo kuko ariho hari abaguzi. Abajeje soko bo bavuga ko ico kibanza abakenyezi basa nk'abacihaye ku nguvu, kuko kitagenewe kudandarizwamo, ahubwo ngo komine yari yaberetse ikibanza mu isoko rya Nyaburumba, ariko ntibashimye kuhaguma. Baranabwira kandi abo bakenyezi kuza baracunga abo baja kwihagarika muri ico kibanza, kugira ngo bahanwe hisunzwe amategeko na nyarirya utuzu twa sugumwe tuhari kandi dusukuye. Bakemeza ko iyo micafu bigoye kuyikura iminsi yose, kuko bisaba komine gukota imodoka yitwara.
Janzi abarugira turamuke ngurukiye mbere gusozera no makuru dutandukira igisata kijanye n'impunzi. Amashyirahamwe 19 adaharanira inyungu za politiki asaba leta ya Tanzania ifatikanije na leta y'u Burundi ishyirahamwe yase guhagarika umugambi wo gushaka gutahukana ku nguvu impunzi z'abarundi ziri muri ico gihugu. Mu rwandiko ayo mashyirahamwe yasohoye asaba leta ya Tanzania guhagarika vuba na bwango ingingo yose yoza ishaka gutahukana ku nguvu impunzi z'abarundi. Ishyirahamwe yase na ryo rigasabwa kubahiriza no gukingira hagati ya impunzi. Kurikira Leopolo Sharangabo arongoye ishyirahamwe CBDH Vika, rimwe mu mashyirahamwe yateye igikumu kuri urwo rwandiko.
Ni muri iyo ntumbero rero twagiye hamwe ngo dusemerere kugira ngo turabe ko abarundi botezurwa muri ako karengane no kaga n'agatotezo barimwo, kugira ngo uburenganzira bwabo bwubahirizwe. Twasabye dushimitse ubwa mbere leta ya Tanzania, kuko niyo bazwa ubwa mbere ibijyanye n'umutekano w'impunzi, guhagarika vuba na bwanga ingingo yose yo gutahukana ku nguvu impunzi z'abarundi. Mbere nico cyose gifise aho gihuriye n'itotezwa rigamije gushaka kubatahukana ku nguvu. Ibi rero tukaba kandi twanabwiye umwe bwa Afrika, turabwira yase, turabwira amamareta ko bogerageza uburyo bwose bwo gushira Tanzania ku murongo kugira ngo ije mu nzira y'amategeko n'amasezerano agenga impunzi. Tunasaba kandi rero hafisere gufata ikibanza cyayo nico kuvugira impunzi no kuzihagararira, byanse izo mpunzi zikimurirwa mu bindi bihugu aho zishobora kuronka umutekano, aho zishobora guhabwa agaciro nk'impunzi, aho amasezerano ashobora kubahirizwa. Kwerekanye kandi ko hakwiye kubaho igenzurwa mu bijyanye n'umutekano n'iyoherezwa gatekazi na muntu mu Burundi, kuko biragaragara ko bamwe muri izo mpunzi bataha bakagirirwa nabi, hakaba bicwa, batotezwa, mbere hakagira na bamwe bafata ingingo yo gusubira guhunga. Ibyo rero birabonekera mu burorero bumwe twagiye turatanga bw'abashoboye gutaha, mu nyuma bakicwa, abandi bagahunga, abandi bagapfungwa, kandi ubona ko biba biri mu gahohotero, biba biri mu bintu byo gutota.
Ni kuri iryo jwi rya Leopolo Sharangabo arongoje ishyirahamwe CBDH Vicard je dusozera kamakuru twariko turabashikiriza. Turashimiye mwebwe mwese mwari mwahisemo Radio Inzamba agateka kawe na ubutaha.